Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 13 ruheshi mwaka wa 2023. Mwaramutse cyane mwiriwe aho hose mudukurikira muherereye. Iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi kuri Radio Inzamba agateka kawe. Nayo akaza kuba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mugihe yitegurira guhimbaza imyaka itatu amaze arongoye Burundi, Barisito Ndayishimiye ngo hari byinshi bikimugoye mu bijyanye n'intwaro yiwe. Mu kiganiro caremejwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel, yamenyesheje yuko abo umukuru w'igihugu azeza amabanga abikora kumva za politiki mu gihe bamwe baba batanabishoboye. Ikibazo cy'inoti nshyashya za 5 n'iza 10 zitaboneka neza nicyo kizingamitse urudandaza hamwe hamwe mu gihugu. Mu Rumonge abadandaza babaye barahagarika akazi mu kurindira yuko icyo kibazo kiva mu nzira twabateguriye muri ano makuru. Nayo agateka k'umwana wo mu Burundi nako kifashe mu bijyanye n'indero. Uko niko bisigurwa na Erari n'ibizi kuri rino sango rya 16 ruheshi, aho mu gihe amakungu yose ahimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe umwana w'umunyafurika. Mukanya nido nido ry'ano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Duhere ano makuru mu gisata cerekeye indero. Isi yose irahimbaza kuri wa 16 ruheshi umunsi mpuzamakungu wariwe umwana w'umunyafurika. Kuri uno mwaka ukaba uhimbajwe ku civugo agateka k'umwana n'ikoreshwa ry'imihora ngurukana bumenyi. Urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB kwaboneho gusaba leta y'u Burundi ukurikiza ubwo buhinga ngurukana bumenyi gukwiragiza ubwo buhinga ngurukana bumenyi mu gihugu cyose kugira ngo abana bose bashobore kubukoresha. Ariko Ferdinand Simbaruhije ajejwe kumenyesha amakuru mu runani FENADEB asaba ababyeyi kurikiranira hafi abana babo kugira ngo ubwo buhinga ngurukana bumenyi bukoreshwe mu ntumbero yo kurondera ubumenyi gusa. Kurikira
munani rwa FENADEB turemeza yuko ikoreshwa ry'izo mbuga zifite akamaro gahambaye cyane mu bijyanye n'indero y'ugwaruka, kandi by'ukuri izo mbuga zifite akamaro mu bijyanye no kwigisha ugwaruka ndetse no gukomeza ubucuti hagati y'abana bonyine. Hanyuma kandi munani FENADEB urabona ko kandi yuko ikoreshwa ry'iyo mihora rimwe na rimwe rituma abana bwa mbeho bashobora kuja kugira ingeso mbi, ni ukuvuga nk'ibijyanye no gushashura kugera ku murenge baja babona muri izo mbuga. Kandi byashobora gutuma kandi n'abana bamwe bamwe usanga bashobora kubikoresha mu kubaza mu byo kwiba, ni ukuvuga kubera ko by'ukuri ubona ko abana bose bifuza nka mwe izo telefoni zigezweho. Ugasanga rero iyo umwana ari mu muryango utifise kugira nawe mbere nk'abana agasanga rimwe na rimwe ugasanga byatumye yiba kugira ngo ugire telefoni. Ikindi kintu umuntu yavuga ni uko abana bashobora gukwegerwa mu bintu mabi yanatandukanye nk'akaroby'ubucakara, kubera ko usanga avuga n'abantu benshi cyane bamwe muri abo ugasanga kumbura insinga zitari zo cyangwa bari muri abo bagura abana. Ikindi kintu umuntu yavuga kuvuga abana bonyine bashobora kwegera kwikwegera bonyine cyangwa bakwegera ababyeyi cyangwa abagenzi babo bicanye kuri ubutumwa wandikiranye bonyine hagati yabo rimwe usanga butabereye. Muganire twagomba gusaba bikurikira ubwa mbere twashaka gusaba ku babyeyi bakurikirana abana babo kugira ngo by'ukuri bene izo mboga zikoreshwa iby'akamaro gusa ibyo kwiga gusa, bamenye ko rimwe na rimwe usanga ibaraga bitabereye iyo baheze abantu abana babo kugira ngo bakore izo mboga ibereye. Twasaba kandi leta ko yogerageza kandi tubona ko by'ukuri maze ko bitari bikeye tugafati yabikundira kwiragiza bene iyo bihora kugira ngo by'ukuri abana benshi bashobore kwibaho ko twavuze kuri akamaro gakambaye cyane rwose mu buzima bwabo. Tuzi ko umuntu arabye kumbure nko mu bisagara tubona ko bene iyo bene izo mbuga usanga zihari cyane gusumbya abantu usanga baba usanga gusumbya ibindi bice by'igihugu nshaka kuvuga hariya mu mitumba hariya ruguru usanga atamatara hari wasanga rwo n'ubwo buryo ntiburashika kandi tuzi ko bisa akamaro.
uburenganzira bw'abana b'Abarundi bwo kwiga neza ngo ntibwubahirijwe. Ibyo binegugwa na Erari Nibizi akurikiranira hafi iby'indero mu Burundi. Erari Nibizi akavuga ko umwana adashobora kwiga neza mu gihe umuryango wiwe utifashe neza, haba mu butunzi canke mu kwidegembya. Reka tumukurikire.
Indero ni wo mushinge kugira umwana akure neza ashobore kwitunga yongera atunge n'igihugu. Muri kino gihe rero indero y'umwana w'umurundi ntikingiwe neza cyane. Umwana w'umurundi arahungabana kubera ari mu gihugu gihungabanye, imiryango irahungabanye kubera barabuze umutekano kucerekeye gufungura, kucerekeye no kubaho iminsi yose, kuko umuntu arashobora kurenga irembo agaturuka buka agataha bunyama kubera nimba atari mu mugambwe utegeka, ugasanga arahuye n'abamuhohotera. Umwana rero yama ari mu muryango ufite ubwoba, umwana ari mu muryango uhungabanye kubera ubukene, uwo mwana ntaheza ngo yige neza, n'indega rurunga ntiba ari indero imuha amahoro. Icya kabiri ni uko umwana w'umurundi ariko akura mu gihe kitoroshe. Kera barira umwana bati ntiwibe, ntiwice, ntubeshe, ubaha umurundi, ubahe uwo ari we wese, bakamushyira mu icubahiro. Ariko muri iki gihe ikintu cyitwa kubesha nicyo gikomeye cyane mu gihugu. Bakorera ku kinyoma, umuntu ntavuge yuko hari indwara mu gihugu, abamenyeshamakuru ntibavuga ukuri, ntibavuge yuko hari ubukene mu gihugu, ntibavuge ko agateka k'ikinyamuntu ariko karahungabana mu gihugu. Urumva yuko umwana ariko akurira mu gihugu, batanga itegeko yuko hakogwa ikinyoma ko bakorera ku kinyoma. Ibitigiri by'ibintu bitameze neza ntibivugwe, aho urumva baba bashatse kuvuga bati vuga ikinyoma. Rero uwo mwana ariko akorera mu gihugu batari buvuga ukuri, uwo mwana ntaheza ngo akure neza. Umwana w'u Burundi navuze yuko akuriye mu bukene, ubwo bukene nabwo nibwo buca bukora ku ishure. Umwana nagiye ku ishure yarose indero y'umubyeyi yagerageje, mugabo yamwishije ikinyoma cy'ukubesha kugira abeho. Yagiye ku ishure bwa bukene bumusanze yo kubera ku ishure ntaheza ngo aronke amashure yubatse neza, aronke intebe, aronke ibikoresho by'ishure, aronke ibikoresho mfashanyigisho. Ugasanga abana benshi bicara hasi, ugasanga abana benshi bari mu ishuri itagira impome ishobora kubagwa ko.
Mupfasoni Erari Nibizi arongera akavuga ko iyo ndero y'umwana inatituka kurusha kubera n'abigisha ataco bafite cyo tuma umwuga wabo bawutunganya neza, inyuma yo kuba bake ngo nta n'ubumenyi bukwiye bafise. Eka twongere dukurikire umupfasoni Erari Nibizi akaba akurikirana hafi byerekeye indero mu Burundi.
Ugasanga abigisha ntabahari, n'abahari ntibakwiye, abakwiye ntibafite inyigisho zikwiye, ntibafite ibitabo bibafasha kwigisha. Hanyuma nabo bari bafite impapuro z'umucindo, ugasanga ntibama mu mahugurwa abatuma bama bariko barakabura ubwenge, barakarisha ubwenge, bakurikira inyigisho uravye ingene isi itera imbere n'ingene ubumenyi butera imbere. Ikindi nacyo ni uko abigisha b'Abarundi badafashwe neza, niyo hari ibintu bitagenda neza, badafite uburenganzira bwo kuganira, ibyo baganiriye iyo Leta ibirenze ko nabo abigisha badafite uburenganzira bwo gukoresha amategeko kugira ngo bahakane babuze Leta. Bafite uburenganzira bwo kunegura Leta, hanyuma kandi n'uburenganzira bahabwa n'amategeko ntibari bukore. Ikibanza bukoreyemo kubona umutekano wabo ushobora kubahirizwa ngo baheze bakurikize uburenganzira bahabwa n'amategeko. Ikindi nacyo ni uko iyo ndero abana baronka ku ishuri babwira bati ntiwice, ntiwibe, ubaha mugenzawe, ubaha uyu n'uyu n'uyu, bakayironka mu nzu. Mu nyuma bahita bakaronka inyigisho bahabwa aho mu mugambwe. Mu mugambwe utegeka baratwara abana bakajya kubigisha iby'igisoda, bakabigisha kwica, bakabigisha kutubaha abatari mu mugambwe, bakabigisha no gukoresha ingufu kugira binjize abantu mu mugambwe ku ngufu. Ucumva yuko umwana w'umurundi akeneye gukingirwa kurusha biciye mu ndero, kugira bamuhe indero nziza, indero runtu, kandi bamwubahirize uburenganzira bwe bwo gufungura, bwo kubaho no gufungwa.
Yari Erari Nibizi aranira agateka k'indero y'abana mu Burundi. Amakuru yacu tuyabandanize muri politiki. Mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo imyaka itatu ikwire Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi bwo kurongora igihugu, hariho byinshi atarashikako kuko abashingwa amabanga hajyamo cyane cyane ibijyanye na politiki. Bishikizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem, akaba yabishikirije kuno kuwa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyaranguwe na Evariste Ndayishimiye mu myaka amaze ari ku butegetsi Faustin Ndikumana.
ibihari ibivugwa byiza uramwe ikogwa ntibyagaragara hariho n'ibigushanye mu bikorwa izo nibyemera gute byoterereza ubu rero twagira tugire nk'icegeranyo turavye imyaka itatu amaze ku butegetsi icyo tuvuga tuti icyateye imbere bijya kora rero byabaye akabona icyo bita agenda agenda Burundi emerja demikar na Burundi Developpe Davis Masari hirya intambwe kuko igitabo cya mbere caragiye ngira kabiri ku bijyanye no kurondera uburyo ushyira mu ngiro bene iyo migambi icyateye imbere twe tuvuga ni aya masezerano y'u Burundi yasinywe ko n'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu FMI yatumye itunganya ry'ibihugu bya politiki mu bitewe n'amadovize yibuka abandi komerezi yarabasubiye bagasagira amasezerano azotuma u Burundi busubira kwizerwa buhoro buhoro na bakerarugendo urabona turizime ntiraba irasubira kuzana amadovize menshi mugaye ibijyanye n'ibyo dushorera hanze urabona yuko hakiri ikibazo kawa n'ubuhunyi yaragabanutse n'ubuhunyi icyayi n'ipampa nta madovize byo kubiriza agaragara hanyuma igisata cy'ubutare maze uba gihagaze ubundi kirasubira kuzana amafaranga menshi ugiye gukeneye intumbero nshasha ku bijyanye icyo tutagiye kandi rusubize zimwe gushinga abantu amabanga aho turabona yuko bitaratera imbere hakiri intambwe yo gukora kuko haracyajyamo politike cyane bigatuma abantu bashinga amabanga bya by'umwami rivuga ati lome kirifo la place kirifo hari hari
inzamba dutandukire amakuru avugwa mu ntara bamwe mu badandaza baranguza ibicuruzwa byabo mu ntara monge barahagaritse ibikorwa araheze iminsi ne basigura ko bakora bahomba bivuye ku noti nshasha zitarakwira mu banyagihugu abaguzi nabo bakavuga ko uko guhagarika imirimo kwabagize ko ingaruka zidasanzwe inkuru tubaza Bonfils Niyongere
Mukiringo cy'iminsi 10 cyatanzwe mu ntumbero yo guhindura inoti za kera z'ibihumbi 5000 umudandaza yemerewe kubitsa imiliyoni 10 zonyene bamwe madandaza bo mu ntara ya Rumonge bakavuga ko imiliyoni 10 ari amafaranga make cyane badandaza mu masaha make y'umunsi umwe basigura ko kugira bakingire inyungu zabo n'amafaranga yabo baciye basa n'abahagaritse ibikorwa basigura ko bagiye kubikisha mu mabanki bankigwa kubitsa amafaranga badandaje ikindi kibabaje ngo nuko abaza kubashorera bazana inoti ziriko zirakugwa ku isoko kurundi ruhande ngo nabo ibihumbi ijana byemewe kubikugwa ntaco byo bamarira ariko guhitamwo kuba rugaye ku banyagihugu babaguzi n'umwiheburo kuko batabona ingene bazobaho nduka bavuga ko ico gikorwa co gukura inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 categuwe nabi
bagakuzi dufite cyane tutakira ahubwo twetse yuko ntacyo turahano so turahano tugwa mu morero o ragenda ku isoko kabure cyugura kubera abadandaza nibaronka aho barangura nabo ugenda no tugakera kiri kibigibazo kandi kandi abantu bibagira ngo ahindu umuntu ashobora kukwara mbega none umuntu yafatwa bukumbi se amahera ya kera cyo kenda gutu kuganje rero mbonenga kugara kugira ngo ukingire ibidandazo byawe musanzwe nta kosa bagira ikosa riri ku muntu yatunganije igikorwa nabi imbere yo gushyira mu ngiro ikintu gikorwa cyo gukura inoti zitwa kuri za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mbanyagihugu rero ubwo tukavuga tuti umwanya wose leta yo igomba gukora ikintu abayigize ntibicare bahanahane ibyumviro barabe ineza y'umunyagihugu gusumba ineza y'umuntu ineza y'abantu bakeye kuko biraboneka neza yuko ari abantu bariko baragwa mu mpanuka kandi bariko baragwa mu mporero n'abanyagihugu batoye
basaba ibanki nkuru y'igihugu ko yonyarutse ubuga inoti nshasha kugira ubuzima busubire kubandanya nk'uko byahora kera
urakoze Bonfils Niyongere bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Makamba barashima ingingo ya leta yo guhindura inoti za 5 n'iz'ibihumbi 10 ariko baranegura ko batariko bararonswa izo noti nshasha abadandaza bo kumugwa mukuru uyo ntara bo bavuga ko bariko barakora mu ruhombo kuko batanaronka inoti nshasha bemerewe idonido na Pierre Gahungu
Abo banyagihugu batagira makonti mu mabanki barashima ingingo yo kubakirira inoti y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ziriko zikugwa ku masoko, ariko bakavuga ko bazicwa n'inzara mu gihe batosubizwa vuba inoti nshasha.
Nta wanga amategeko uko mushobora kuba mubariwe kandi murabona ko twabigandurutse cyane, ariko ibyiza bitegerezwa kubaho nuko mwotongera aya mahera n'ingoga kugira natwe tuonge ikiri fungura rero. Urumva nk'ubu ndashobora kuba nari mfisaye nyine, mukabona nari nzi neza yuko ndi shobora kuza kuyikora ko ndayasumishe cyangwa nk'umwana aragwaye, mukaba urumva nk'ubu ndayasiseyo nk'uko ndayaronga atayandikize. Urumva kibari kibanza mu nshinga ntayo.
Bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Makamba bavuga ko batariko barakora akazi kabo kuko batagira amafaranga mashasha, bigatuma batarangura ibidandazwa.
Twese nga akazi tuba dukora kwabonye kuko hari gacumbagira hejuru y'ayo mahera ibe dukore tugende nte twe turabona yuko bitugoye mu minsi none mubone ko ko heza tugakora gute. Ingorane tufise ni uko batutone ayo mahera yakutse natwe ariyo tufise twabuze akazi twatuyakoresha, nubona ko twe twe tugendera gute twe ko tubuze iyo tucano iyo tupfa. Nibakore dukora ayo mahera yabonetse twe tukabishe baduhaye iwacu ama kugira dukora akazi kaje imbere kuko nka twe tujyanaze imboga nka leta iyo nka mahera kubera twe tujyanaze amaboga belpa nihindura ayo mahera twe tuyasanye badukabire kugira dukora akazi.
Abo badandaza bavuga kandi ko uretse izo noti za bitanu n'ibihumbi icumi n'izitakuwe ku isoko atazobabona, bagasaba ko ibanki nkuru y'igihugu yoronsa amabanki yose izo noti nshasha kugira zishikire abazikeneye bose ubuzima bubandanye. Tubamenyeshe ko kuva ku munsi w'ejo naho bariko bakabigwa izo noti abo ku mugwa mukuru wa komine Makamba bo bidoga bavuga ko batagira amakonti, abo nabo ngo bakaba batakirirwa amafaranga n'abajeje intwaro kuko babwirwa ko baje mu mabanki iyo bagiye kuyitura naho ngo bagasanga atari ariko aratangwa.
Urakenuye nawe Pierre Gahungu mu buseruko bw'igihugu naho abadandaza biharage ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi barugaye ibibanza bahora badandarizamwo basigura ko bataronka aho barangura n'inyuma yaho baburijwe ko ibiharage n'ibindi biribwa bikugwa mu ntara canke amakomine bijanwa mu yandi makomine, abo badandaza bakavuga ko ubuzima bwabananiye kuko ubwo rudandazwa ariko rwari rubatunze. Abasumyi nabo bavuga ko batabona uko bagiye kubaho bagasaba ko iyo ngingo ihinduka. N'inkuru ya Eddie Claude nini nahatswe.
Indwi iraheze imiryango yose yo mu gice cy'indandarizo y'ibiharage mu isoko nkuru ya Ngozi yugaye. Abahakorera basigura ko babuze ibidandazwa bahora barangura mu gihe bahora baja kubyegeranya mu zindi ntara canke mu yandi makomine. Ingingo y'ubushikiranganji irabuza uruja n'uruza rw'ibiribwa cyane cyane byo mu bwoko bw'intete. Kuri bo ingaruka ntizibuze, abadandaza basigura ko bafite ingorane cyane cyane ko ubwo rudandazwa ari ubwo rwari rubatunze n'imiryango yabo. Abaguzi nabo nyene ntibiborohera, ubu kuronka ibiharage biragora cyane kuri iryo soko mu gihe ari ifungurwa isahiriza cyane mu miryango.
Aha bariko barafatira amaboko imigongo abantu tubaho uko tugiye mu isoko, birateye ubwoba. Ugiye mu isoko aho wari usanzwe uhuguruye ugasanga hose harugaye, birateye ubwoba rwose. Tubwire twasaba yuko izi ngingo zagiye zirafatwa agasakisaki atakisunzwe ngo bagomba gukingira umwimbo zohagarikwa, hanyuma hagakorwa ibintu byizwe ko neza zigatangazwa ibintu byizwe.
Ingaruka ntizatevye ikiro cy'ibiharage aho kibonetse mu mabutike byaduze ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu. Baba abaguzi canke abadandaza basaba ko uruja n'uruza rw'ibidandazwa rurekugwa ntibahave bicwa na kigoyi.
Arakoze Edi Claude nini nahazwe dusozera no makuru twabateguriye Muyinga. Barataka batakambira buramatare w'intara ya Muyinga ngo abafashe batahuke mu gihugu c'amavukiro gutyo bave mu magogwa barimwo mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abamaze iminsi bagorewe, abo n'abagabo cumi na bane baturuka ku mitumba itandukanye igize komine Giteranyi bavuga ko batwawe n'umugwizatunga kwimba ubutare mu nyuma akabahinduka ntibaronke n'impembo bakoreye. Muri kino gihe abo bagabo aho bari mu ishyamba aho bita Dodoma bavuga ko bataronka n'amazi yo kunywa, icibagiwe coco n'ico bafungura. Olivier Gakima.
Aba bagabo bavuga ko bagorewe mu gihugu kibanyi cha Tanzania mu ishamba iyo bari bagiye gukora akazi ko kwimba ubutare idodoma bagera kuri 14 bavuka ku mitumba ya Mihigo, Buhangara, Gakoni na Bisiga ya zone Tura muri komine Giteranyi y'intara ya Muyinga. Nkuko bavyivugira bose ngo bari batwawe n'uwitwa Lazaro sinzi umunsi nawe nyine avuka muri komine Giteranyi.
Twebwe twakuwe iyo mu Burundi. Futwagwa n'abagabo baraho baba bosi b'abarundi. Baratuzanye ni kuvuga umunsi wa mbere bagiye badutorera ibyangombwa kobera. Baratuzana turuhukira mu hoteli yaho iri Kabanga. Tumaze kuva mu hoteli cyo dusanza ibyangombwa baratuzana naho bitwa Dodoma twaraye ni kama mu modoka turi abantu 14 baba biyo mu Burundi nyene ngaho muri zone Tura ngo bari batuzanye mu kazi ko kwimba amabuye. Ama tugeze ino ayo mabuye turayimba turakusanya. Tugiye gusaba impembo turayimwa. Tumaze kwimwa impembo ahantu twabantuzanye twatanguye tujya kweri n'amazi aboneka ariko ubu nta mazi ntanjya inzarigira twice amahera ntiduhembwa twasaba kweri nkamwebwe bavyeyi ba leta mutwambarize hano hantu murabuko ntitwoshobora kuba twohava kuko turabona twe tugiye kwicwa n'inzara n'amahera yacu ntitimo turayaronka.
Abo bagabo bakavuga ko bipfuza gutahuka hanyuma impembo yabo bakazoyikurikiranira bari mu gihugu j'amavukiro. Amakuru apfa mu ntwaro akavuga ko bagiye kwisuganya kugira ngo bafashe abo barundi gutahuka.
Olivier Gakima arakoze kuri iyo nkuru y'Imuyinga ningado cye dusozerera ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yomi bakoze abamfashije kuyatororokanya mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze mugira umugoroba mwiza ngahe wanyu na buta.